Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Impamvu ni kubera batwe nyinkwi namwe bakiduhereza hanyuma natwe bakadupokeza izonjya mugabo tukabura inkwi twagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko banabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi ba mu ikambi yo mu Rusenda ari muri territoire ya Fizi ni muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo agaruka ku matati ariko araba hagati impunzi z'abarundi zahungiye aho muri Congo n'abakongomani bababuza gutora udukwi aho babwirijwe kudutora. Iyo nkuru co kimwe nyerekeye abavyeyi bo mu ntara ya Muramvya aturi mu gihugu c'u Burundi batabona ingene abana bagiye gusubira ku ishure kubera umwimbu utagenze neza. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ako mbanze ndababwire muri make ko bacamanza ba sentare muza makungu mpana vyaha yilaye bazosasa mu rubanza rw'umunyekongo Jean-Pierre Bemba mu kwezi kuza ku vyaha yagirizwa vyo guha igifukamunwa ivyabona mu rubanza rw'ivyaha vyo mu ntambara yakurikiranwa ko niyo sentare vyaraye bishikirijwe na CPI ku mihinga mwejo kwa gatatu. Iyo sentare ifise icicaro muri Orlando itegekanya kumuburanisha ku itariki ya 17 z'ukwezi kw'icenda hamwe n'abandi babiri bagirizwanya ivyaha bimwe nk'uko amakuru atangazwa niyo sentare abandanya bivuga. Bemba inyuma yaho yejejwe na kuvyaha byo mu ntambara yaciye atahuka mu gihugu ciwe guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ahava avanwa ku rutonde rw'abazokwiyamamaza ariko yagirizwa kuba dakwije ibisabwa. Kugera ino saha turiko tubabwira no makuru ntibiramenyekana nimba Bemba azocasubizwa ilaye canke azobandanya ari muri Congo ivyo vyaha kabikurikiranwa ko atari ilaye. Kwibuka no kunamira senateur wa Leta Zunze za Amerika John McCain birabandanya aha muri Amerika bitegekanije ko ejo kuwa gatanu ikiziga ciwe kizana ku cicaro c'inamashinga mateka kiri ngaha Washington DC aho yaramaze imyaka 32 arangurira amabanga y'ubukenguza mateka nyuma y'imisa yo kumusabira izobera kuri Cathedral Katolika y'i Washington DC ku munsi wa gatandatu aho abahoze baramutswa Amerika Barack Obama na George W. Bush bazoshikiriza amajambo. McCain azoca ashingurwa ku munsi w'Imana ku ishuri riri mu gisagara ca Annapolis muri leta ya Maryland aho yakurikiranye ivyigwa vya gisirikare. McCain yitavye Imana ku munsi wa gatandatu ahitanye na kanseri yo mu bwonko. Igisata cishamwe muzamakungu cita ku mpunzi HCR gitangaza ko imiliyoni zine z'abana b'impunzi batiga ibituma kazoza kabo hamwe nako imiryango babamwoka bakabicane. Ivyo biri muri raporo ico gisata giheruka gusohora. HCR imenyesha ko ku isi yose hari impunzi z'ababa imiliyoni 20 muri bo abarenga igice ca kabiri akaba ari abana. Ico gisata gihamagarira makungu gushira uburyo bw'amafaranga mu kwigisha impunzi z'abana kikongera kigasaba abatanga imfashanyo kongereza amafaranga afasha amareta yakiri impunzi kugira ngo hatezwe imbere ibijanye n'inyigisho. Radio y'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva mwe muri mu Rwanda muri kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi turabahaye ikaze tunabashimira ko mutahengeshanya kutwumviriza. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22 ahandi mushobora guca kugira ngo mwumve ijwi ry'Amerika mukunda ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook naho nyene turiyo ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni canyu.
nongere ndabahe ikaze kiganiro cacu tugihere mu gihugu cy'u Rwanda aho abayanzi bayanzi bahurikiye muri cooperative Kwadidu ikora umwuga wo kubaga ibitungwa bishimiye ko itagitejwe ca munara ni nyuma yuko ubushikiranganje burabugucu iby'ubucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda ufashe icemezo cyo gukurikirana abayobozi b'iyo cooperative banyereje imitungo akaba ari bo bayishura ibindi ku ino nkuru turabibandanya n'umumenyesha makuru ijuri y'Amerika mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Icyo tugarukaho ni uko ibintu by'ubujura mu makoperative bigomba guhagarara kandi bizahagarara. Abayobozi bose bagaragaye ubusembwa cyangwa bagaragara ubusembwa ubu ngubu.
Ni Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana Vincent Munyeshyaka ahumuriza abanyamuryango ba koperative Kwadu. Ni koperative ikora umwuga wo kubaga, imwe mu makoperative yagaragaye n'ibibazo by'imicungire mibi y'umutungo no kunyereza ku buryo yari igezeho gutezwa cyamunara kandi abanyamuryango batazi igihe umwenda banki bishyuza wafatiwe. Minisitiri Munyeshyaka akabwira abanyamuryango ibyemezo byafashwe mu gukemura ibibazo byugarije iyi koperative.
Abanyamuryango mwese n'abari bari mu gusezera mu bireke muhame muri koperative, turashyiraho abacunga iyi koperative yunguke, dushyireho abakozi duhemba kandi tuzakurikirana gukemura ibibazo byose bihari, ari iby'amafaranga, ari iby'imiyoborere, aribyi mu mitungo yayo yose barurwe igaruzwe, abayibereyemo imyenda bose ayo mafaranga agaruzwe, abanyereje bose ayo mafaranga agaruzwe, banafashe cooperative imyenda yafashe nayo itangire ikore iyishyu. Ikindi tuvuga bya cyamunara n'ibiki byose mu byibagi cooperative yanyu turayishyiriraho ubuyobozi tuma tubikurikirana buri munsi.
Ni imyanzuro yanyuze abanyamuryango bavuga ko nta nyungu bigeze babona muri cooperative yabo kandi yinjiza amafaranga atari make nkuko bamwe babigarukaho.
Ngewe kuba leta y'ubumwe yadutekerejeho, ministre w'ubucuruzi n'inganda akaba yageze hano, kuri ngewe navuga yuko arimo kuzuka kw'abanyamuryango ba koperative, kuko twari twarashyizwe mu kintu kimeze nk'icyobo twarapfukiranywe, aho abari bagize komite ya mbere bagiye bafata impapuro badusinyira umwenda tutazi, buzuza impapuro mpimbano za miliyoni zigera kuri miliyoni 200 zisaga.
Ibi bibazo byari birimo harimo uburiganya bwagiye bubaho batutangiriye koperative hinjizwa abanyamuryango mu buriganya, imaze imyaka 5 ikora, ariko kugeza ubu nta munyamuryango n'umwe urakabona n'igiceri cy'10, abenshi muri make babayeho gutyo ntacyo cooperative yari tumarije.
Ministeri y'ubucuruzi n'inganda iravuga ko yahagurukiye gukora ubugenzuzi mu mikorere y'amakoperative kugira ngo abashe guteza imbere abanyamuryango bayo no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Bwana Vincent Munyeshyaka ni uyoboriye ministeri.
Ikitugaragariye nko muri aka karere ka Rubavu, ariko ibyo mvuga birajyana n'ibyo twabonye uyu munsi, kuko n'ejo tuzakomeza. Hari iriya koperative twabanjemo ikora umwuga w'ububazi, iyo twasanze ari koperative ifite ibibazo byinshi cyane, harimo amafaranga menshi bigaragara ko yibwe, ariko harimo n'ibibazo byo kubona ababayobora nabo abenshi nta bunyangamugayo bafite, iyobowe neza yakunguka kandi ikagirira akamaro abanyamuryango. Niyo mpamvu rero twiyemeje nka ministeri kureba ukuntu muri iyi minsi twabafasha tukazahura iriya koperative igasubira ku murongo.
Iyi koperative ikora umwuga wo kubaga irimo umwenda wa miliyoni zisaga 280 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi abanyamuryango bavuga ko batazi igihe yafatiwe. Ministeri y'ubucuruzi n'inganda hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative bivuga ko zimwe mu ngamba ziriho harimo no kongerera ubushobozi abakozi bakurikirana amakoperative haba ku rwego rw'umurenge, ku karere no ku ntara. Profesori Harerimana Jean Bosco uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative avuga ko abanyereje imitungo y'amakoperative atandukanye batangiye gukurikiranwa kandi bigikomeza.
Wawe yarafashe amafaranga muri Kwadu yibwirize ayishyure inzira z'ikigendwa, naho ubundi ntabwo turabareka, ntabwo turaborohera, ntabwo turashobora gukomeza kwihanganira abantu bigize inyaryenge mu nyungu z'abanyamuryango. Turagira ngo ugiye muri koperative abe agiye kuboneramo za nyungu atabonaga ari wenyine, naho babandi bari gushobora kwiyita inyaryenge bakarya umutungo imiyoborere bakayigira hagati kabo, abo rwose ntabwo turabihanganira.
Hari abasanga izi inzego zireberera amakoperative zigenda biguru intege mu gukurikirana abarigise imitungo y'amakoperative, hamwe bikanakekwa ko abagenzuzi nabo bahabwa amafaranga nabo banyereje bakabakingira ikibaba. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio ya Amerika.
Nari nabiciye ku masonga nkitangura abavyeyi babeshejeho n'uburimyi mu ntara ya Muramvya baraganya ko umwimbu baronka utazobashoboza gukwiza ibikenewe kugira ngo barungike abana kwiga mwaka w'ishure wimirije gutangura mu gihugu cyo Burundi iyo ntari barizwamwo hamwe basigura ko ariko era amafaranga y'ishure yiyongeye ko hafi inshuro zitatu kuyahora arihwa ariko ari nabandi bavuga yuko bashora utwo barimye ntibaronke ubagurira muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse yanyirukiye mu ntara ya Muramvya kutirabira ko vyifashe
Hano ku isoko yo kumugwa mukuru w'intara ya Muramvya abavyeyi hamwe n'abana b'abanyeshure umwe wese ahagaze imbere y'ivyashoye ahanini bigizwe n'ibyo bimbuye mu mirima nk'ibitoke ibijumbu imyumbati n'ibigori byumye by'imishishi hamwe n'iby'intete abasanzwe bakorera muri rino soko bavuga ko umwimbu ari mwinshi kuruta uko byahora hamwe bikava ko umwimbu wabonetse bigata ko benshi bakaba bawuzana mu isoko kugira ngo barondere byankenerwa kubera umwaka w'ishure wimirije gutangura muri uku kwezi kw'icenda ariko rero uyu yashoye ibitoke avuga ko abashoye ari benshi kuruta abaguzi
mu kwezi kw'icenda abashoye nibo babenshi abaguzi nabo bakaba bake kubera ko hagukira ubwo mpera kuza abana mu mashuri
ibi bituma n'ibiciro by'ibifungurwa hano ku isoko bica bigabanuka imbegeti y'ibijumbu yahora igurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi indwi igurwa hagati y'ibihumbi bibiri na bitatu twumve uyu munyeshure uko abigenza kugira ngo azokwize ibikoresho byo ku ishure
ubyo bitwa gute
ni natwe yasenda
wiga mu kangahe
mu wa gatandatu ngiye mu wundi
urashoye none ubyo bijumbu bitakubikuramo amafaranga angana gute
25 bibiri ntibarenza
azo gufasha iki mu bijanye n'ibikoresho byo ku ishure kumwe ngo ni make
turaza turongereza turagerageza tukarima hanini tukaza turashora gushika tuzakwize ibikoresho
hari n'abandi bashoye ibitungwa bito bito nk'inkoko n'inkwavu uyu n'uyundi munyeshure yashoye inkoko avuga ko ahita kugurwa ayongereza ayo yari amaze iminsi aca ku ingero
witwa gute
nitwa Ndihoko Bwamirasi
mbe wafite ngo wiga mwaka angahe
mu 12 amafaranga y'ishuri ubu yaraduze kubera umuntu ashigama ya gatanu yatanga make ko umuntu agenda arunguruza niko aduka byoroha cyane umuntu aragenda akarimira igihumbi akarimira bibiri kutebuka zokwiza ni kare na zitanu yego
none nk'iyo nkoko niyo wari waroroye
niyo nari naroroye nari naberuke naciye ndayiziganya kugira nze gura amakaye nze ndayishore hageze kugura amakaye
niko wamubigenza
niko nama ndabigenza reka sinoyaronka ntandi ndabigenza
muhira ntibo yago
muhira barongere kubera ntakwiye
ku banyeshuri biga mu mashuri ya leta amafaranga y'ishure yavuye ku 15,000 aja ku 43,000 ku gice cy'umwaka ugizwe n'ibice bitatu ku bavyeyi babeshejweho no kurima babona ko bitazoborohera kwama barose amafaranga uyu n'umwe muri bo ahagaze imbere y'umufuko w'ibigori yashoye
ubu ivy'umugabo uruzonka ivyo ushora kugira ngo uronke ivyo kwitegurira umwana amakaye niyo menerevare mbe nk'uwiga kureho n'itike ritaraja ko n'ibindi bindi ubu n'ukubaha amasuka nta kindi kintu nta mwimbi umuntu ashobora kuronka ngo yigishe mw'umwana ushobora kuronka mwayo mahera ayo mahera ni menshi cyane nta mwimbi nta n'amahera ari n'ibyo ushora mbere urabura n'amahera
nkawo umufuko mugabo naza kutahugurishije
oya njongera ntahe mbere nabuze amahera
biremurana
yego ndabiremurana cyane nina ronka umwanya nzobigarukana ari nko kuwa mungu
twibutse ko ubushikiranganji bw'indero butegekanya ko umwaka w'ishure w'2018 ushira w'2019 uzotangura itariki 10 z'uku kwezi kw'icenda uca twinjiramwo mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Igisata cindero mu Burundi duce tukibandaniriza muri komune ya Ntega intara ya Kirundo ivugwamwo imyidogo y'abavyeyi bo mu bwoko bw'abatwa barereye ku ishuri rito yaryanya Kiwingo abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ibibondo vyabo bikumirwa mu mashure ahanini bagaca banaheba iryo shure kwera gukumirwa bahogwa ubwoko bwabo mu buyobozi bw'iyo ntara baremeza ko ikibazo bakizi kandi bagiye kugikemura muravyumva mu nkuru turazumenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Abatwa biga ku ishuri rya Nyakibingo baturuka ahanini ahitwa Itwengebuye abavyeyi babatwa bemeza ko abana babo bakiri hagati ku bwinshi mu mwaka w'ishuri uheze kiretse gukumirwa kubera ubwoko bwabo abavyeyi bavuga ko bishika n'uguturubikwa bagaturubikwa n'abana bo mu yandi moko.
Umwana akagenda kubera amico ya kera umwana gakumi wabandi bakamwinuba kubera ngari umutwa akacagira umutima mubi ntiyicare imbere nk'abandi umubyeyi yabimenya akana kamukura ido ngaha turafise abana bari muhira bicaye kubw'izombo zo gukumirwa
barakumirwa nyene ugasanga baramerewe nabi ku bintu by'uko abandi baba bacokoje ngo nabatwa twebwe rero ababyeyi twamara kubimenya ugasanga biratubabaje gusumba
aho n'abana iyo bagiye ku ishuri bamwe bahora babakubita abandi bana babahaharika bakabakubita bakanze kubatabahera ishuri.
Uyu mukenyezi avuga ko abakenyezi batihanganira na gato ibishikira abana babo bigatuma bajya imbere y'abagabo mu gufata ingingo yo kubakura mu ishuri
kubera abantu babagabo bobo batazi ibintu by'ishari ku mitima muga twebwe abantu babakenyezi bishatu babarana ingoga harageze yaho tuvuga ati kwama turinubwa nko kumengo ntitura abantu nk'abandi kenere kuba mwofuma mu guma muhira mugakora ibikorwa muhira
kubera kimwe ndaheza mushikire ngo barezi mabwire muti abana byifashe ukuntu kuno
urumva hari ukuntu naho baciye babanza baraduhaharika bavuga yuko ngo umwana atambaye impuzu z'amakaci adashobora kuba yosubira mu icyo gikorwa cyo kwishura cha tubona tubaye abakene gose banyuma yaho tutobishobora byiza impuzu kuzikurikirana bana baca bahebera dar
abo batwa bavuga ko biteguye gusubiza abana babo ku mashure bizeye ko bitazongera gushika uko vyabaye mu mwaka uheze
none ubu kubera kwezi kw'icenda kujya gutangure tugomba twasubizemo bongere ba bije batangura umwaka wa mbere babandanije babibandanya tuzaza tubareka kubasubiza ku ishuri kubera babaharika cyane
twayifanishiye ini proba kwa yodufasha cyangwa mpuzabatwa kugira ngo ridufashe gusubiza abo bana mu ishuri kugira ngo baturose n'utwambaro tw'ishuri n'udukoresho twararungitse urutonde rw'abana cumi yego ino minsi tuzaza kuraba umuyobozi w'ishuri turabona ko baba badushyira ku rutonde nabyo nyine ntitubyizeye neza ngo tuvuga ko byanse tuzaca tujya ku biro bya indi poroba tubivugeho urabona ko baca babivuga hejuru.
Ishyirahamwe mpuzabatwa indi poroba mu Burundi rivuga ko ivyo abo batwa abo ku ntega bavuga bitarabashikira mu maraporo baronka umushingamateka Nengo Emmanuel arirongoye avuga ko ivyo kwinuba abana babatwa bimaze kugabanuka ku rugero rushimishije mu mashure mu Burundi. Nengo avuga ko muri komine Ntega bimaze kugaragara ko abatwa biga ku rugero ruto cyane ugereranije no mu bindi bice by'igihugu akavuga ko bagiye gutohoza ko byo babiva kuri iryo komirwa rivugwa cyane kuzindi mvo zitaramenyekana. Nzisabira Vicente arongoye igisata cy'indero muri komine Ntega nawe avuga ko yaramaze kumva bivugwa ku matwi ko abatwa biga ku ishuri rya Nyakibingo bakumirwa mu masomero. Nzisabira akamenyesha ko agiye kwishyikirayo vuba kugira yirabire inkuru y'imvaho ariko arahakana ko atamunyeshure aheba ishure kubera yabuze imyambaro y'ishure nk'uko abo bavyeyi babatwa babivuga. Akamenyesha ko iyo bishitse bakabona ko umunyeshure yabuze umwambaro w'ishure bamwihanganira akabandanya yiga. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Abanyagihugu bo mu Rusenda bahangayikishijwe n'uburyo impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iherereye muri teritwa ya Fizi zonona ibidukikije. Himvo izo mpunzi zisigura nuko ishami rya ONU ribitaho RCR rimaze amezi umunani ridatanga inkwi, ariko rero nabo banyagihugu nabo baridoga ko bahohotegwa. Muravyumva mu nkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo, Vedaste Ngavu.
Abaturage b'abakongomani batuye mu Rusenda ndetse n'umuyobozi wa grupe mwabaranoro Sibatwa Juma John bagaragaza yuko imbunzi z'abarundi ziba mu ngambi yo mu Rusenda zigira uruhare runini mu kwangiza amashamba yabo ziyashakamo ingwi n'amakara yo gutekesha dore ko kubera ubugizi impunzi zizazangiza ibidukikije hari imisozi myinshi yo mu Rusenda itakigira ibiti umuyobozi wa grupe mwabaranoro Sibatwa Juma John avuga yuko ASR imaze amezi agera ku 8 idatangira inkunga y'ingwi ku mpunzi zo mu Rusenda aribyo bituma ibidukikije birushaho kwangizwa Sibatwa Juma John agira ati
bakimizi bakwansoma bako na miezi munane
mbuzi zimaze amezi munane zidahabwa inkwi uzaho umuntu bifungurwa mu mpunzi zo kubitekesha ibi nibyo byo bituma bagenda bangiza ibidukikije
njidi na batuma na baba banaenda banahabisha mazingira vile ni kweli
Nizeyimana Jean ni umubyeyi wo muri village ya Kane mu ngambi yo mu Rusenda kwawe yavuye gutashya inkwi mu masambu y'abakongomani namye yuko ishyirahamwe rya ASR rimaze igihe kirekire ritabaye inkwi ari nabyo bituma bagira uruhare runini mu gutemagura ibiti
impamvu ni ukubera batwimye inkwi namwe bakiduhereza hanyuma natwe bakadupokeza izongya mugabo tukabura inkwi twagenda gusenya rero duhuye n'abadamu b'ababembe kumva bariko baradutuka yuko abarundi twebwe twabamariye ibiti twabamariye inkwi yuko nabo basigaye bazisenyera kure kubera twebwe mugabo tukajanye n'abaguma badutuka
dore imana ngumye umutima abarizwa mu ishyirahamwe ry'impunzi zitwika amakara mu ngambi yo mu Rusenda avuga yuko nubwo abaturage b'abakongomani babashinja yuko bonona ibidukikije nabo bagira uruhare runini mu kubyonona kuko nibo bafatiye iya mbere mu kubagurisha ibiti
ibiti by'ababembe twe ntabwo tubyangiriza ibiti by'ababembe turabikunda uburyo tubikunda buri ubungubu twebwe umubembe araza akakubwira ati duhereza amafaranga akagenda akakwereka akagukatira igipande akakubwira ati ibi ni ibihumbi 20 akakubwira ati ibi ni ibihumbi 25 akakubwira ati ibi ni ibihumbi 30 ukamuhereza amahera ayo mahera ava hehe nta kazi dufise ngaha mu nkambi umuntu aritupa akaheba itaye namba ya pokera akabunga akora muri ka kabunga cyo ya pokera muri ka gasheri cyo ya pokera akamuhereza amaze kumuhereza nawe akagenda akamwereka ibiti bo yanzara irikiriruka twagenda gukora muri yabiti twahura n'abalala londo bafise amacumu yabo imipanga yabo ati mwebwe mona bakimbizi ni muri bene burongo tumaze kumva ntibi bene burongo uyubwe ubwoba buradufata tumaze kudufata tugira iki dusha tugira gute baratwambura makala katwambura byose kaba kaga kuzanye bakakwambura wagira ku gipolisi niba utorotse ufise ako gakala cyangwa urukwe kugucana abapolisi bakarukwaka ntacu uvuga kuko uri umurefije murefije nta jamba fise mbere ya mwene burongo
umuyobozi grupe mwabarara noro Sibatwa Juma John uvuga yuko muri gahunda yo kurengera ibidukikije mu Rusenda hari amashyirahamwe agera kuri atatu arimo ishyirahamwe ryadra yatangije gahunda yo gufumbira ibiti bizategwa mu misozi yunamye ingambi yo mu Rusenda mwamenye ko hashize umwaka ishyirahamwe ryadra ritangije gahunda yo gukora ibizuku mu rwego rwo kurengera ibidukikije ariko igitangaje ni uko iryo shyirahamwe ryadra ritaratangira gutanga ibizuku ku mpunzi z'abarundi kugira ngo zinyure ukubiri no guhora zishaka inkwi mu mashyamba y'abaturage b'abakongomani bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika Sendo mutara kivuye majepfo
Erasite ngabo harakintu inkuru iwe mushobora gusura kwiyumva kuri wezi 3 akaburungu radio cove wa akaburungu com mu kanya tushobora dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya biranugwanuka kwa rivi eka nibihu ngo nibihu akarira zikomeye
njya kugiye kwa tarivi
nibyo
nibyo
eka sibye
edupinge
utangike
nemupinga mupinge umvize ijwi rya Amerika irabeshi zibihuha kikabaha inkuru y'imvaho
no musere inkuru tuja mu mizi ni inkuru yanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi kuri no wa kane tariki ya 30 kwezi k'8 niho tugarutse kwigaruka ko ariko yatangwe kunuganurwa mu ndwi turiko tura mu ndwi isozegwa ivuga ku muvugizi w'umbushikiranganje bw'intwaro hagati yavuze ko leta iteguriye kwakira abanyepolitike bahunze igihugu harimo 34 bari ku rutonde rw'abaronderwa n'ubutungane iyi inkuru turagaruka ko na mugenzi wacu Roje wirika neza ahuretse ko yacishije so kumbuga ngurukana bumenyi yanavuganye na bamwe mu banyepolitike bahungiye hanze y'igihugu
bamwe mu banditse basana basaba umuco nkuru yagize ati mbega abo 34 ni bande ko mperuka mu baronderwa harimo n'abamenyesha makuru hamwe n'abahani yagateka kazi na muntu ubu nasa n'umwishura muri maka kagira ati urutonde rurahari kandi si 34 gusa turi benshi ubundi nawe ati murataha niba mwibaza ko bihanye bagahinduka muri bagiye imikenyuro ya kera Reka tubandanize kuri uyu yanditse yiroresha ko akagira ati reka mvuge ko ntashe wirabire ingene batangura kuvuga ngo wa mukobwa yavuga imicyafa aratashe ngo tangira abandanya yandika ati nibajije kenshi gutaha ntibishoboka n'abagenda bahoza reka dukomereze kuri uyu yandika avuga ati mubisanzwe mu gihugu kigengwa n'amategeko ubutungane burigenga nta muntu numwe abutegeka ico bukora amajambo y'uwo mugabo arerekana ubasohoye irya mitahe atarwego narumwe rwo kuyisi rwigeze rushira mu ngiro uwo mugabo avugwa ni Terence Ntayiraja muvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu kiganiro ha radio yigenga isanganiro yavuze ko leta yiteguriye gusubiramo ibijanye n'abantu bahunze igihugu bagizwa gushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'2015 mu gihe bakwifuza guta
nakomba rero fumurize aba bene wacu bavuga ko afise ubwoba ko uwifuza gutaha wese bijyanwe yuguruye uwifuza wese atahe n'abandi byagora mu 2015 bashika 34 abandi bari gutungane yiga hajya nkaba ko ngira ngo aya mahere cyane ngo bimeze gute ngo hari kibazo yishikiye mu byeyi mukavugana waheze bakishikana mu gutungane hanyuma ingene byogenda bakavyihweza kuko n'abana mu Burundi ariko urade ngene bigisha umuntu iyo byamugoye ati jewe ngaha byangoye nagize ikosa ndaje ntiwende kundondera ariko nasiko gwe cyane mu kiru baza mugabo mu bite gufi cyane ndetse ndabizi ariko weza bakabiraba
uburyo bwo kubiraba Frederic bavuga inyumvira yahoza icegera cyo mukuru w'igihugu akaba ari mu manya politike bahunze na barabwiyumvira
subwa mbere leta ivuga ibyo bihano bwaca kabiri iravye ingene biyorohera ikavuga iti twabikuye bwaca kabiri iravye ingene bigoya ati twabisubijeho uyu munsi rero ndiyo menya ati byavuyeho Burundi ndibo kaduhurira Helsinki umbusumane yavuga ati burya baracafite cyo bita presumption d'innocence ati nta manza ziracibwa zihagaze kuri icyo kibazo bukeka batwara bigarukana cyo kwemeza ko bitakiriho umushikiriza manza mukuru wa Republika namba ariwe byaciye ko namenyeshe yanikira umwe ati kuva ubu bimeze uku ikibazo cyawe gihagaze uku twabikuye mu nzira Burundi ntizosubira kugira ngo Abarundi bashobore guhura baganire umuti muri munda ibyo nibyo byo kumvikana kuko itangazo ry'umukuru nashaka be umwunganizi w'umushikiranganje ntibingana itegeko rwandiko rwanditse ruvuye mu nzego ziba zibijejwe
Charles Nditije munye politike n'abanyana yahunze igihugu inyuma y'imvururu zo mu 2015 wasanga ibishyigirizwa na leta ari nk'uruhendo
kibazo cya mbere mu gihe kwibazaga ati mbega umuvugizi umwunganirizi mu ntwaro y'agati mu gihugu ni we asigaye atanga ikigongwe avuga imanza nkene zaciwe kuvuga rero abo bantu banimetswe iryo bara ntibigeze baburana ntibigeze bagirwa dosiye ku buryo rero ari cyo twokwita uruhendo kugira ngo bereke amakungu yuko mu Burundi yamahora rijya nawe ko hariho mbere nituze mu bihugu ko nabagize nabiriya bagiye kigongo kugira ngo batahe bavuga bati noneho ibintu bisabya mu buryo ni propaganda yo kubaragira kubereye ibiganiro byimirije kubereka amakungu yuko hari kintu cyahindutse mu Burundi mugabo nta kintu na kimwe cyahindutse ibihendwa abana uwo birahira kihenda ngo bamubwire ikigongwe ibaza ko yoshika bakamuta muri yombi abizimana ndiba mugandagure
nditije atanga umuti wa byose
ibyo byose bijanye n'imyerekano bijanye n'abagizwe n'abiriya kubera abiya mishingo cha gatatu cha petro ngo bizaca cyaho nyanze amasomo yacu nibwirwa shingiro nta muti numwe ushobora kubone kurama atari biganiro bihuza bose tukavuga icyo yakoze icyo yononye katorere hamwe inzira irama inzira ihumuriza bose bivuye mu matsinda twa twakiniranire na ibiska byose mu ruhendo kandi nta muti uzoboneka ibintu bizoguma kuko biyangara bisubira ibuti kubera atagushaka kuriho kwa leta ya Petero Nkurunziza y'Ubujumbura
izo biganire ubu leta isanga bitagoye guhera heza
cyane gusa ahubwo kuko ibibazo byinshi bisigaye byabikomeye na cyane cyane ibiragwiye by'igihugu byatorewe umuti mwibizwa shingiro dufise ubu mbere ibyerekeye bya bingo byatorewe umuti n'icyubahiro yarivumereye ntibaza yuko igisigaye ni gihe ni intego y'amatora y'2020
reka turangize kuri uyu yanditse hasa n'ububazi kibaza ati igihe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati atangaje ko ibyaha abantu bakurikiranwa ko byasubiwemo ubutandukane bw'inzego buba buri hehe Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Eloje urika neza harakinwe na kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cyo no munsi nshuti bakunze mu ikomera twumviriza mwakinuye bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye nabo nyene bagize ico baterera n'abandi bose baterere kugira ngo iganiye ugishoboke. Junior Nadran yakoze muhinga bw'Ijimana no sankimenye bari bari kumwe ndiyani na haze twari kumwe kuri micro tuzongerejo nkaho twahereye ariko mukurindira ntimuze gutangwa na muri sanga yo no munsi saa 10 muraza kandi gushobora gukurikira makuru azubagezweho ku Burundi gice cy'isaha 12 igice cy'isaha 1:30 na makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Muranikwe.